Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Turi ku wa mbere tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya cumi na karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Itangishaka. Nanjye ndabaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba. Kaze neza.
Aho twashoboye kuvugana bamaze mpaka bahunga kubera asinya intambara ishobora kwaduka bivuye mu kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kugera igihe cy'itandatu two ku murango hakaba haciye umupaka w'Uburundi na Tanzania abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atatu.
Uwo ni Serge Sindayigaya, umunyamakuru wabonesha FM mu ntara ya Makamba, avuga ku ihunga ry'abarundi bahungira mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu ruzinduko arimo mu gihugu cya Kenya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje inkunga ingana na miliyoni 45 z'amadolari azafasha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu gihugu cya Kenya. Iyo nkunga izafasha kwita ku mpunzi zirenga ibihumbi 600 zahungiye muri icyo gihugu. Anashima Kenya kuba yarakiriye ikanacumbikira izo mpunzi. Uyu munsi kandi Bwana Kerry yashize indabo ku rwibutso rw'inzira karengane zaguye mu gitero cy'intagondwa cyagabwe kuri ambasade ya Amerika mu mwaka w'igihumbi 1998 i Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya. Minisitiri Kerry yabonanye kandi na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, baganira ku buryo ibihugu byombi byafatanya kurwanya umutwe w'intagondwa wa Al-Shabab ufite icicaro mu gihugu cya Somalia. Uwo mutwe umaze kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bwa Kenya, birimo icyabaye ukwezi gushize mu karere ka Garissa. Umwaka ushize na none uwo mutwe wagabye igitero ku nzu y'ubucuruzi yitwa Westgate mu murwa mukuru Nairobi. Nava muri Kenya, Minisitiri Kerry arakomereza urugendo rwe mu gihugu cya Djibouti, ahari ibirindiro by'ingabo za Amerika. Azava Djibouti yerekeza i Riyadh muri Arabia Saudite n'i Paris mu Bufaransa.
Leta ya Somalia itangaza ko yipfuza ko abamenyeshamakuru bareka kwita umugwe w'abagwanyi bo muri ico gihugu izina rya Al-Shabab. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, General Abdurrahman Tuyare, umukuru w'ibiro vya Somalia bijejwe iperereza, avuga ko iyo ngingo yafashwe na leta ari iyo guhakanira uwo mugwi izina ryiza. Al-Shabab mu carabu bisigura ugwaruka. General Tuyare avuga kandi ko leta yipfuza ko uwo mugwi witwa August impfunyapfunyo z'ururimi rw'igisomaliya bisigura umugwi ugandagura abanyesomaliya. General Teriyari avuga ko leta ifata izina rya Al-Shabab nk'umugera wandukiza, kandi ko ikinyamakuru icyo ari cyo cyose cyokoresha iryo zina coba ari kigamije gukwiragiza uwo mugera. Uwo mujenerali akagabisha ko agiye gufatira ibihano bikwiye ibinyamakuru bizosangwa bikiri ko birakoresha iryo zina rya Al-Shabab. Tubibutse nk'uko mugenzi wanjye bivuze ko Al-Shabab ari umugwi umaze imyaka igera kuri cumi ugerageza gutembagaza ubutegetsi muri Somalia kugira ushinge leta igendera ku mategeko y'Ikisilamu. Uwo mugwi umaze kugira ibitero vy'ubwihevyi muri Somalia n'ibihugu bihanye imbibe nka Kenya. Igitero giheruka kugigwa gikomeye cyane nk'uko mugenzi wanjye yabashikirije ni cabaye igariza aho uwo mugwi wica abanyeshuri bagera ku ijana na 48.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bantu batatu batangaje ko baziyamamariza tike y'ishyaka ry'abarepubulike ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Abo ni Carl Fiorina, ubaye umugore wa mbere utangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu ishyaka ry'abarepubulike, Ben Carson w'umwirabura na Mike Huckabee uzatangaza kandidatire ye kuri uyu wa kabiri. Fiorina w'imyaka 60 yabaye umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ikoranabuhanga Hewlett Packard igihe cy'imyaka 6. Mu kiganiro na televiziyo ABC ya hano muri Amerika, uyu mutegarugori yavuze ko ubunararibonye afite mu kuyobora sosiyete ikomeye bimuha ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Naho muganga Carson w'imyaka 63 niwe muntu wa mbere washoboye gutandukanya abana b'impanga bari bafatanye imitwe. Hakabiwe yabaye guverineri wa leta ya Arkansas, akaba kandi mu mwaka w'2008 nanone yaragerageje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Icyo gihe ishyaka rye ryahisemo John McCain waje gutsindwa na perezida uriho Barack Obama. Abandi bamaze gutangaza ko baziyamamariza kandidatire y'ishyaka ry'abarepubulike barimo abasenateri Ted Cruz, Rand Paul na Mark Rubio. Abandi bashobora kugerageza amahirwe yabo harimo guverineri wa leta ya Wisconsin Scott Walker na Jeb Bush uvukana na perezida George W. Bush akaba umuhungu wa George H. Bush. Mu ishyaka ry'abademokrat Hillary Clinton na Ben Sanders nibo bamaze gutangaza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.
Perezida wa Israel Reuven Rivlin havuga ko imyerekano yarayibaye yo kwiyamiriza amacakubiri n'inguvu zirengeje zikoreshwa n'igipolisi cya Israel ku Bayahudi baturuka muri Ethiopia bishira ahagaragara ikibazo gikomeye camyeho kandi gikeneye gutorerwa inyishu muri Israel. Muri Israel habayo Abayahudi baturuka muri Ethiopia barenga 135,000. Perezida Reuven Rivlin yashikirije iryo jambo nyuma y'umunsi umwe abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano mu gisagara cya Tel Aviv, aho abantu bagize iyo myerekano bahagarika uruja n'uruza ku ibarabara rikomeye mu gisagara bongera batana mu mitwe n'igipolisi. Perezida Rivlin yavuze ati iki kibazo nticitaweho kandi ntitwagihaye umwanya ukwiye, ataba abantu dusanzwe tumenyeranye kandi ni bene wacu. Ati iki kibazo ntidukwiye kucirengagiza kuko dushobora kugiraho tuzosanga tuvuga duti iyo namenya. Iyo myerekano yabaye muri Israel yadutse mu ndwi iheze nyuma yaho asokeye sanamu yerekana umupolisi w'umuyahudi ariko arakubitwa.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook turi kuri VOA Radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Imyerekano mu Burundi irabandanya. Imyerekano irabandanya mugenzi wacu Murantunga. Kuri uno munsi imyerekano yabandanyije mu Burundi ku barabara ya 28 Novembre Munyonyo 28 Munyonyo i Bujumbura. Abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Mugenzi wacu Desire Hatungimana araducira ku mayanga uko byari bimeze.
Aho hari kwibarabara gitiriwe wa 28 Munyonyo isahindwi n'iminota 10 z'umutaga, aho abapolisi bariko barirukana ugwaruka go mu Nyakabiga rwaruheje kuzibira iryo barabara iminota 30 barasa amasasu nyayo. Ayo masasu akaba yabandanije ari menshi cyane gushikaho hategwa na za grenade, abapolisi barasubiza inyuma abari mu myiyerekano. Umuntu umwe muri abo bariko bagira imyerekano yakomeretse arashwe mu mugongo n'umupolisi, yatahabona rusehabaniha y'umuryango utabara imbabare kwa Rouge akaba yari guhava ahafira kuko atanumwe ariko aramwitaho. Muri iyo mishamirano hari n'abapolisi babiri bakomeretse. Naho biri uko abari muri iyo myerekano ntibarota bahagarika Petero Nkurunziza adahevye kwitoza nkuko bano babimenyesha.
Twari yamirije manda ya gatatu duje tuba turi mu ibarabara nkunzi ategerezwa kugenda. Ubutegetsi nubwo abanyagihugu subwiwe. Twara muhaye yarakwije nagenda. Nivyanka tuzoguma mu ibarabara mpaka yemeye. Turaba hatwara. Turiko turategura tutangura gutegura ha mwisite. Bose baranta gikoba cabaye no muri vire hose. Ubu hose makomine yahagurutse turaha mu makomine yacu no turiko turakorera nta gikoreka mpaka Nkurunziza agiye.
Turarushe n'intwaro y'umukazo. Yadutwaye imanda zibiri zirakwiye. Iya gatatu ntitwushaka ntitwemera. Turamusavye agende.
Odifax ndabitoreye umwe mu bamenyesheje ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu asaba leta y'Uburundi guhagarika imfashanyo y'igipolisi kuko muri kino gihe kiriko kirica abantu
kubera ko igipolisi cy'igihugu twari tuzi ko ari igipolisi cy'igihugu mugabo bo twabonye bamwe bafatanije na bamwe biyita mu rwaruka rw'imbonera kure bakarasa amasasu abanyagihugu umwana umwe bamurashye mu mugongo yacikanye ageze kwa muganga abandi bakomeretse mu mutwe bakomeretse mu mbavu bararasa ivyuka byokera bararasa amasasu nyayo aha rero nkavuga nti biragaragaza ko igipolisi kitakiri igipolisi cy'igihugu kuko nta gipolisi gifisi ndero bashobora kurasa abanyagihugu bashite ibiganza hejuru bakabarasa bariko birukanga bakabarasa na marasasu yica aha rero nkagira nti igipolisi kimaze imyaka 10 kironka imfashanyo mu Holland jewe nk'umwene gihugu wa Holland ubunye ni cyo nsavye nuko leta ya Holland ihagarika imfashanyo yose ihabwa igipolisi cy'u Burundi
kurono wa mbere umujyango utabara imbabare Croix Rouge ukabumenyesha ko hakomeretse abantu 45 batatu nabo baritaba imana Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
kivuga ku nkuru zerekeye imyerekano ibandanye mu Burundi mugenzi wacu Frederic Nkundikije havuganye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano Liboire bakundukize murantunga nawe aramucira ku mayange uko ibintu bimeze ibujumbura
bo ukuntu byifashe ko sinovuga ngo byifashe neza cyane ariko sinanaye kubera ko isi cagerageje naho bitagenze neza ijana ku ijana ibintu byifashe neza mugabo hari ibintu byagenze nabo no munsi gusumba ko byahora
ibyo navyo nibiki
hari abapolisi batewe grenade bari hamwe hanyuma hakomeretse abapolisi 15 hanyuma hari ibindi tukiriho turatohoza neza tutararonye inkuru y'imvaho n'abasivile bo baba barashwe ariko n'ibintu bikirimwo igipfungo tutaratohoza neza mugabo uyu munsi hari ibintu byabaye nabi gusumba uko byahora
amakuru ariko aratangazwa avuga ko abapolisi icyo gihe bakoresheje insoro zica murasha kutubwira ituma abapolisi bakoresha insoro zica
ariko si nabyo ibyo abantu bivuga sinibaza ko bovyemeza cyane twebwe mu gipolisi nitwovuga ngo bakoresheje insoro ariko ahubwo novuga ko abapolisi bagerageje kwifata bigumije cyane kubera aho batewe grenade ntibashotse baca bakoresha amasoro
abantu babateye grenade mu bamwe ababonye ni bande
ntawe menya neza urabona twebwe nitwoshoka tuvuga ngo ni bande mu bw'amatohoza ariko arakogwa nitwabimenya neza tuzaheza tubibabwira
amakuru yatangajwe mu mpera z'indwi aravuga ko hariho umushikiranganji yavuze ko abakora imyerekano muri iki gihe harimo abakora iterabwoba ayo makuru niko muyavuga namwe
oya iterabwoba ivyo siko twoshoka tubivuga mugabo iterabwoba ririho hari ibintu bivugwa bitera n'ubwoba abantu bakagira ubwoba ariko kwetwa basaba ko nk'abo bantu babireka kugira ngo umutekano w'abantu ntubungabane
mwavuze abasivile bishwe abapolisi bo bamaze kumenya abisha abo basivile hariho n'amakuru avuga ko abapolisi bashobora kuba barashe
Nibyo nababari ibyo bintu nababwiye ko bikiri mu gifungo kiriko turabitohoza kugira tumenye abo bantu baba barashe mugabo yuko abapolisi nibaza ko atari ivyo mugabo turacabitohoza nta nkuru y'imvaho iragera kuvuga
ibyo byabereye mu myirekano yo kwibera mu gisagara kihe mu gacimiri muri quartier iye
iyo grenade icyo nababwira ni uko yatewe abapolisi hari ahantu bita Mushaga niho byabereye aho n'inzu y'umupolisi yaturiwe ariko rero hari ibintu kiriko turatohoza byaba byabereye aho bita mu Nyakabiga nkuru ntiratomoka neza ku buryo twoyishikiriza ko iri
ivyo vyoba ari biki n'ibitero n'amagrenade yatewe n'abarasanye habaye iki mu Nyakabiga
ibintu twovuga ko toshoka tuvuga mugabo twabonye umengo bifite intumbero hari tumenyereye rero turindira mu kadu akanya tohozwa neza
imigambi muri ko murafata mu gipolisi kugira ngo abantu ntibabandanye kwicwa eka cyangwa gusiga ubuzima mu myerekano ibera mu makati atandukanye nkihe mu gipolisi
twebwe imigambi dusise ni yuko tugerageza ku buryo ata bintu byo kononekara kubera n'ibyo tujejwe hanyuma tukifuza ko ibi bintu byohagarara kugira ngo abantu ntibagume bamererwa nabi n'ibintu byabo ntihagire icyo biba
Liboire bakundukize umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
yego nanje ndabashimiye
Urakoze cyane nawe Frederic Nkundikije ku bw'icyo kiganiro tuvi Bujumbura tujye mu ntara ya Makamba ahavugwa ihunga ry'abaturage barenga 2000 berekeza mu gihugu cya Tanzania. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana n'umunyamakuru Serge Sindayigaya ukorera Radio Bonesha akaba ari mu ntara ya Makamba.
Serge uranyumva neza?
Nakumva.
Uri mu kahe karere ka Makamba Serge?
Jebu amasama gazana bitikabonga muri komine Nyanzarake. Aho rero muri komine Nyanzarake ku mupaka w'u Burundi na Tanzania aho abarundi batari bake babananya bahunga aho twashaka kuvugana bamwe akavuga ko bahunga kubera batinya intambara ishobora kwaduka bivuye ku kiringo ya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Kugera igihe cy'itandatu bwo ku murango uyu munsi nyine hakaba haciye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania abantu bagera ku 2,300 bashaka kwiyandikisha ku gipolisi kijejwe imbibe.
Hanyuma se Serge Sindayigaya abahunga baraturuka mu yahe mu kai karere bo?
Mu ntara ya Makamba komine cyane ya Nyanzarake abandi n'abava mu makomi mu ntara za Rumonge na Bujumbura rirare hamwe n'igisagara cha Bujumbura.
None se abategetsi bako karere biyo ntara ya Makamba barabikoraho iki?
Muri kino gihe buramasaba ntara ya Makamba yagiye guhumuriza atware ku mupaka tukatwasanze n'igipolisi kigerageza guhagarika abanyagihugu ariko bagenda bahunga muri Tanzania baje muri Tanzania ariko bobo bakaraya bakarenga bako badasubira ku mihana yabo. Buramata rero unye akaba ari karagirisha inama abanyagihugu benshi mbwa bakaba ibyo bashikiriza bakava ko batega ubwoba na bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure bababwira amajambo cyane cyane avuga ngo tuzobamesa abatemere ikinyungu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agira gatatu.
Ibyo se abanyagihugu bo iyo Mburamata babwiye ko nta kibazo barabyumva?
Barabyumva baravuga bo bakavuga baradoma n'urutoki ku bantu bamwe bamwe babatera ubwoba mu gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi bwabo. Buramasara yabahumurije akababwira ko urwo gwaruka rutera ubwoba Burundi ruzohava rufata ibihano byinshi.
Aho suri Serge Sindayigaya hari umunyagihugu wabo hari ngo tuvugane gato twumve impungenge zabo aho zishingiye?
Ego me ubu nyine ndikumwe n'umunyagihugu avuka nyine ku mutumba wa Kabunga muri komine Nyanzarake.
Wa muduha?
Ego ndamubahe muvugane.
Aro mwaramutse.
Aho muraho cyane?
Ego turi Kabunga.
Muraho mu karere ka Nyahunga aho umutekano wifashe ute aho ngaho ikabunga?
Ikabunga umutekano ni mwiza uretse gusa ko tuguma duhunga cyane. Abantu baguma bahunga cyane kubera imboneko ziva ngo zidomesa abantu.
Nawe se uri mu bahunze?
Oya jewe ndonga naje negura guhunga ndinje muri umuntu wanje wanje zokora ku nkuru kwa gatatu naje munga.
None se kuba twumva bari mutundi turere two mu Burundi bavuga ko umutekano uhari ikintu mu byukuri uhunga nubwoba bw'imbonera kure uvuga cyangwa se n'ikindi kintu?
Urabona imbere ko zivuga ko tutemeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu zizotumesha kumesa twasanze ari ukwica.
Waraziyumvye ubwawe?
Barayivuga n'ejo ariko bayivuga bavuye mu nama Nyanzarake kuri komine.
Hanyuma se mwabwira abategetsi impungenge zanyu n'ubwoba mufite babikoraho iki?
Ikibabaje ni uko mu modoka hari baje babyina uko na chef de zone yarimo.
Abo bose ni abantu muturanye usanzwe uzi?
Ego bose ndabazi twarakuranye nakuranye nabo.
Hari abantu se mu muryango wawe bahunze ubu ngubu?
Ego barahunze bose bashiki banje nabo tuvuna nabo tuvuna na papa na mama bamaze guhunga.
Bahunze kuri uyu wa mbere cyangwa bahunze mu minsi yashize?
Bamaze iminsi ibiri bahunze.
Ariko nawe urabyumva guhunga urugo rwawe guhunga igihugu cyawe ni ikintu kitoroshye? None se ubu barahunga bagana hehe?
Bajahandika guhunga hanyuma bagaca babajana mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu muri Tanzania.
Mwumvise ariko amagambo y'abategetsi bakuru b'igihugu bavuga ko abarundi bagombye kuguma mu gihugu kubera ko umutekano wabo witabwaho kandi ko uzitabwaho. Amagambo y'abayobozi bakuru b'igihugu buyo muyakira mute?
Oya ndamukutubeje none kwacu wabuza ngo bareke kugira ku kuva ko bazotumisha.
Ye urakoze cyane Celestin.
Murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Burundi gato ariko mukanya turasubirayo twambuka mu Rwanda kuri iki cyumweru. Ishyaka PL ryirukanye ku mugaragaro mu ishyaka Protemitari wari umuyobozi w'iryo shyaka. Ibi byatangajwe na Donatila Mukabarisa umuyobozi w'agateganyo w'iryo shyaka mu kiganiro n'umunyamakuru wacu Asomta Kaboyi. Mukabarisa avuga ko Mitari yahemukiye ishyaka.
wari president w'ishyaka PR Mitari Prote mbere yuko agirwa ambassadeur amafaranga y'ishyaka yari yaratwaye yari yaranyereje akura kuri konti y'ishyaka masheke yagendaga yisinyira anditse mu mazina ye ayishyira kuri konti ye riba yose yageze muri miliyoni 63 ariko agenda yagarura buhoro buhoro ubu yarashigajemo nka miliyoni zigeze kuri 30 kibabaje nuko ari we wabanzaga no gusinya noneho akajya kubwira abandi ngo nibamusinyire uyabwire ngo namusinyire yamubwiye nkuko nange yabimbwiye ajya kugenda yarambwiye ngo namafaranga ashaka gukura kuri konti ngo akashyira ku yindi konti kugira ngo tutazayangiza
ubyuye umuyobozi wahoze ayobora ishyaka rya PR aregwa ngo haba hari n'ibikoresho byabuze mu ishyaka ababicungaga nabyo bakemeza ko ari Mitari wabitwaye gusa iri shyaka ngo rigiye gushyiraho uburyo bwo gucukumbura amafaranga yose yaba yaranyerejwe n'uwahoze ariyobora ariko irigenzura rikanareba uwo ari we wese waba yaragize uruhare mu kunyereza umutungo wa PR uyu muyobozi twamumaje niba nta yindi mpamvu yihishe inyuma y'ihunga ry'uyu muyobozi wa PR
umuntu yakwibaza Mitari umwanya muto yagize muri iki gihugu ni ukuba depute umuntu wabaye muri ziranzego zinyuranye miliyoni 30 zakaba yari ikibazo ku buryo zatuma anahunga igihugu
birashoboka ibyo ngibyo ntabwo nabyemeza nta nubwo najya kwemeza ngo ntabwo abuze miliyoni 30 twikwicyo twabonye nuko yahunze twatanze ikirego mu rukiko ubwo niba hari imitungo agifite hano gazavanwa mu bye
ubuyobozi bwa PR buvuga ko bwitandukanije na Mitari bukimara kumenya ko yahunze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane Mitari Prote abaye umuyobozi wa kabiri w'ishyaka rya PR uhunze igihugu nyuma ya Joseph Sebarenzi Kabuye wahoze ayobora inteko ishinga amategeko nawe wari umunyamuryango wa PR Asumta Kabuye ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumta Kabuye nkuko twari tubabwiye mu kanya ko turi bugaruke mu Burundi mu gihe mu ntara ya Makamba havugwa ihunga ry'abaturage barenga 2000 berekeza mu gihugu cya Tanzania radio ijwi rya Amerika imaze kumenya makuru ko hari impunzi z'abarundi mu nkambi ya Gashora mu Bugesera mu Rwanda ziri gutoroka iyo nkambi kubera kunanirwa n'ubuzima zibayemo mu Kirundo turi kumwe n'umunyamakuru ndaruhutse Jean Bosco wa radio RPA ndaruhutse uranyumva
ego gatela gambanze kosele ni ndarurinze
oh ndarurinze yego umbabarire cyane ego tubwire ese aya makuru avuga ko hari impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu Rwanda zirimo gutaha ayo makuru mwayemeza yabariyo
ego twebwe inyuma ya saa 6 twagiye tugiye kuraba aho president Nkurunziza ariko aratanga ibifungurwa ku bantu bavuga ko baheruka guhunguka ariko twahavuye dushika ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda neza ahitwa ikigeri muri komine Buseni winjira ahitwa ku munzenze mu Rwanda twashoboye kubona bamwe mu bari ko baratahuka abo nabo rero mugabo ntibavuga ko batorotse ikambi ahubwo bavuga yuko ari abantu bagiye barahungira mu mihana itandukanye batinya ko ngo bajya mu ikambi uko mu ikambi ngo agoye kuvayo umaze gushikayo bagahitamo gutaha abo rero twashoboye kubabona ariko kandi no muri uwo mwanya twabonye n'abandi bariko baragenda mu gihe hari abariko barahunga abariko barataha hariho kandi n'abandi bariko barahunga no munsi nk'abasanzwe bunguruza abantu ku makinga muri ako kayira batubwiye yuko ku munsi yashobora kugenda abagera kuri 30 ariko kandi hakaba n'abandi batari bake baguma bataha bavuye mu mihana itandukanye yo muri ibyo bice byo mu Rwanda abo nabo rero ngo ahanini batinya kujya muri izo kambi abandi nabo ngo bakaba babona yuko ata inyuma yaho Perezida Nkurunziza amariye kuvuga yuko azitoza ngo intambara ngo bari biteze ngo ntayo bakibonye
ugenekereje Jean Bosco
bamwe mu bana bamaze gutangura amashuri na cyane cyane muri komine Busoni
Jean Bosco ugenekereje umubare w'abataha n'uwabagenda bahunga bimeze gute abataha nibo benshi cyangwa se abahunga nibo benshi
gushika uya uko umuntu biragoye kumenya umubare cyangwa ibiharuro by'abariko baratahuka cyangwa abariko baragenda ariko uko abanyagihugu twasanze muri ako gace bayivuga baravuga yuko ubu hariho benshi bariko baratahana cyane cyane ngo gutinya kujya muri izo nkambi ariko kandi bakavuga ko hari nabagenda na cyane cyane bagizwe nabavuye mu gisagara cya Bujumbura abo nabo ngo bikaba byaribonekeje cyane kuko bagenda na cyane cyane kuri uwo munsi w'Imana uyu uheze aho ngo bari biteze imyirekano ikomeye cyane kuri uwa mbere bigashobora kuhava ivamo ibintu bitameze neza ibyo batubwiye no ku mupaka aba mu gipolitiki gijeje gucungira imbibe ko bakiriye cyane ku munsi w'Imana abantu bariko baragenda mu gihugu cy'u Rwanda ni kuvuga ubu uya biragaragara yuko hariho abagenda nabongera bagaruka.
Jean Bosco umunyamakuru wa Radio RPA mu ntara ya Kirundo turagushimiye cyane kuri mikro kandi turi kumwe n'umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa avuye igashora ahavugwa ko izo mpunzi zirimo guhunga. Eric Bagirubusa, icyo kibazo kimeze gite? Ibyo nibyo ko impunzi z'abarundi zirimo gutaha?
Nibyo koko ayo makuru ni impamo. Ahagana mu masaha ya saa cyenda ugeze ahitwa Iramiro ugiye kugera agasora ku nkambi gatoya nahasanze hafi abarundi bagera muri 24 urebye mu modoka uri buri ntebe bari bicaye barindwi kubera utwinshi n'utwana bambwiye ko batashye ariko noneho ntabwo batashye gatoya dukosore gato bambwiye ko bananiwe kuba mu nkambi kubera ubuzima bwaho inzara indwara bakatinya n'impfu ziri kugenda zigaragazamo
hanyuma se ikibazo
ariko noneho iyo urebye iyo babajije none murake ntabwo bemera ko batajya ahubwo bavuga ko bagiye hafi ku mupaka ngo bashobora kuvuga wenda kwiyaranja niba ari ku muntu yanyuze bakareba abantu baba bacumbikiye kuko ngo ikibazo cyo gutaha cyo ntikirarangira ikibazo
icyo nicyo nashaka kukubaza nyine kugira ngo umuntu ahunge haba hari impamvu yatumye ahunga ese icyo kibazo iyo muvuganye nabo cyatumye bahunga cyaba cyavuyeho noneho
oya ikibazo cyo kuba batahuka byo ni ikibazo ubona n'ubundi cy'ubuzima bubagoye wenda ugerageje kwinjira mu nkambi mu marembo y'iyo nkambi uhita uhasanga abaryamye ku manywa ubona ko nijoro badasinzira ukabona ntabwo ushobora gutera intambwe ebyiri udakandagiye hafi aho umuntu aryamye ari abasaza ari abana gusa mu buryo bw'inzara nabajije ubuyobozi bw'iyo nkambi buvuga ko iyo nzara bavuga nk'uko bavuga ngo barya igikombe kimwe cy'ibigori bihiye bo bayihakanye bavuze ko ibintu byose bihari nta kibazo.
Eric Bagirubusa turagushimiye cyane tuvuganye uri mu nzira uva igashora aho wakurikiranye inkuru y'abarundi bivugwa ko batorotse inkambi kubera ikibazo cy'imibereho mibi hanyuma turagushimiye cyane Eric.
Nanye ndabashimiye.
Shuti muduteza matwi imbere yo gusoza aya makuru yo kuri uyu mugoroba reka twongere tubanyuriremo muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mu ruzinduko arimo mu gihugu cya Kenya. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko inkunga ingana na miliyoni 45 z'amadolari azafasha ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi muri Kenya. Iyo nkunga izafasha kwita ku mpunzi zirenga 600,000 zahungiye muri icyo gihugu.
Leta ya Somalia itangaza ko yipfuza ko ibimenyesha makuru bireka kwita umugwi w'abagwanyi bari muri ico gihugu izina rya Al-Shabab. Kiganiro n'ijwi rya Amerika General Abdurraham Turiahe umukuru w'ibiro by'iperereza vya Somalia avuga ko iyo ngingo yafashwe na leta ari iyo guhakanira uwo mugwi izina ryiza Al-Shabab mu carabu bisigura ugwaruka leta ikaba itavyemera.
Nshuti mwarimu duteza amatwi aha niho tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Tuboneyeho umwanya wo gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma hamwe na Fatuma Kalala wadufashije kwegeranya ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema
na Oriane Tangishaka. Nanje ndabashimiye cyane kubona mwaduteza amatwi kuri uno mugoroba. Ibiganiro byacu byiradijwe rya Amerika birasubira mu gitondo saa 11 n'igice mu dutega amatwi. Murakoze cyane gose mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.